ino igino kwira jo inzamba
kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabara mkije abandi nabahaye mwiriwe ivana naho muherereye mukurikira radio inzamba gateka kawe umwanya kugara n'icinki na mushikiza nje Desire Atungimana kuri mikomenga by'ivyuma hari ndosa kubw'Imana turabwira bijanye na basketball mu Burundi umupira w'amaguru tubabwire ibijanye n'umunkino za Ligue des Champions mu bihugu vya Buraya tubabwire ngene mahiganwa atandukanye byagiragenda mu mpera y'ino ndwi tuze no kurangiriza muri Leta Zunze Amerika aho inkino zibereye igisho zibandanya ziba muri rusange rero nivyo duhava tubaganira ko kaze muri kino kiganiro Reka rero tuhere muri basketball. Muri basketball ku munsi wejo hari kuwimana ari igikungu niyo haba urukino rwa nyuma urukino rw'ikirarane rwahuza umugwi wa Dynamo utana mu mitwe n'umugwi wa Lesipo. Ubwo rukino rero rwa rw'ikirarane naho Kerne yari maze kumenyekana ko ariyo yatwaye igikombe rwa rukino rufite akamaro kanini ya cyane kuko muri iyo migwi hateza guhinduka ibintu bivanye n'uko insinzi zibonetse kugira hamenyekana imigwi izoja mu gikombe cy'u Burundi. Gikombe cy'u Burundi nacyo mukamenya ko cyo gitanga uburenganzira bwo gukina inkino za kano karere eka mbere no gushika mu nkino za Afrika z'imigwi yabaye iya mbere iwabo. Murumva rero ko ari ikintu gikomeye cyane nacyo gituma ngo rukino Dynamic arufashe Minenegwe na gatoya kuko yatsinze Lesipo ku manota 71 kuri 60. Umugwi wa Lesipo rero ubutakaje ikibanza cyo kuja muri imigwi ine ya mbere yuramuka utsinze. Ibyo rero byaciye binahindura ibitari bike mu kiranga ngene rutonde rw'imigwi ikurikirana kuko nkuko nababwiye Kerne yagumanye ikibanza cyayo cya mbere ariko Dynamo icifata ikibanza cya kabiri urunani ruza mu kibanza cya gatatu nayo umugwi wa Le nayo umugwi wa New Star ufata ikibanza cya kane. Ngiyimigwi rero muzabara mu gikombe cy'u Burundi bwose muri basketball no mwaka kuko niyo yashoboye gufata ibibanza bine bya mbere mu higanwa rya basketball ibujumbura. Murumva rero yuko hari imigwi nka za Muzinga, imigwi nka Lesipo yagerageje rwose kwerekana ubuhinga bukomeye ariko twizere ko izobandanya ibwerekana mu nkino za playoffs ariko mu gikombe cy'u Burundi iyo migwi ntizoboneka. Imigwi ine rero nk'uko meje kwibadondagurira niyo izokina igikombe cy'u Burundi bwose mu ntara bakaba baratangwe kwitegura kugira naho hamenyekane imigwi izoseruka intara zitandukanye haciye abari igikombe cy'u Burundi bwose. Umupira w'amaguru naho murabizi yuko muri kino gihe umugweserukira gihugu ufise akazi katoroshe ariko gashoboka. Aho kazi rero nakahe biteguriye kuzokira n'umugwi wa Centrafrique azaba ari tariki 26 za kuno kwezi. Ugo rukino rukaza rukino rutoroshe na gatoya biturutse kuko ari urukino iyo migwi yose ibironderanwa amanota kuko umugwi wa Centrafrique ufise amanota 3 ramutsinze ugira 6. Burundi bugatsinda bugira amanota 7. Murumva yuko rero ari ukintu rukomeye cyane kuko Burundi mbere ucabwizera ko na Maroc itsinda Centrafrique itsinda Mauritania kugira Burundi buce ufata ikibanza cya kabiri byimfata kibanza ikibanza gitanga uburenganzira gukina igikombe cya Afrika. Murumva rero n'urukino rutoroshe na gatoya ikiryoshye rero no kuzobera kuri stade Intwari kuko ico kibuga cyari cyahagaritswe na CAF hanyuma akanama kihuta ka CAF gafata ingingo yuko ubwo rukino boreka Burundi bukahakinira mbereka ko byagenze no mu bindi bihugu ha muri Centrafrique baza Burkina Faso naho nyine ibihugu bya byarahagaritswe ko navyo nyine bashe kuhabwa uburenganzira bw'ukinira iwabo ariko rero naho arakanyamuneza cyane kubona abarundi bakinira iwabo bishobora kubaho gasanga urukino rwabatabarorezi bahari nkuko amakuru amwamwe tiko turakura menya makuru bimwe bino bitandukanye bivyerekana yuko izo nkino zishobora gukinwa atamuntu ari ku kibuga bimwe bitaro wiklo no kuvuga rero yuko ico gihe abarundi bazohereba ku televiziyo nk'abandi abarundi ntibazoshaka gushigikira umugwi wabo ariko birataho bogenda gukinira muri za kamera muri za Tanzania bakinira ku kibuga cyabo bamenyereye kandi bazi kumutwe gusoma kujya gukina amahanga naho atabarorezwa babafise mwumva rero intambamiza cyari ariko twizere ko abakinyi baje iminda yizeye izo nkino zibiri ayo manota atandatu asigaye barose ane twizere ko Burundi bushaka kujya mu gikombe cy'Afrika ariko bashaka no kuronka tatatu bakajayo bikavana n'ingene iyindi migwi yagira tsindana ibintu rero byo kurindira ariko ni ibintu bitoroshye na gatoya kuko ugiye kuraba izo nkino ni nkino zirimwo icyo two kwita ibiharuro byinshi cyane kuko nta mugwi numwe muri iyo migwi uko ari itatu iri nyuma ya Maroc uraronka uburenganzira yose biracashoboka bivana n'ingene inkino zogenda duhereye ku rukino rwa gatanu no kuvuga urukino zoba ruzohuza Burundi na Centrafrique Bujumbura bene urukino zohuza Mauritania na Maroc in Nouakchott Reka rero imbere yo kubitira mu makungu tubabwire ko n'igihugu cy'u Rwanda gifise inkino zitoroshe na gatoya u Rwanda ntugwanyuma mu itsinda ryago rufise amanota abiri hanyuma bakazokwakira umugwi wa Mozambique itariki 22 za kuno kwezi hariyanya inyamirambo ugo rukino n'urukino nagonye ntoroshe ku umugwi w'Amavubi kuko Amavubi agatakaza ugo rukino ivyo kujya mu gikombe cy'Afrika bizaba birangiye nta no kwisubira kwiyumvira ngo A canke B se bizaba birangiye nuko vuga rero ko Amavubi ategeza gutsinda ugo rukino vyanse bikunze none kuko ugo rukino Amavubi arafise ubasha buhambaye ingufu zihambaye zo kurutsinda biragoye kwemeza muri kino gihe mu gihe tuzi uko mu Rwanda atahiganwa rihari kuva mu kwezi kwa 12 ntahiganwa ariko rabaje umupira amaguru mu Rwanda ibyo byose byerekana ko abakinyi badakina championnat usanga icyo bita forme yaragabanutse cyane gose kuko babakina entraînement nivyo abakinyi bari mu bwiherero bariko barakina bamaze igihe bitegura Mashami Vincent abategura kugira bakire ugurukino rwa Mozambique ariko kubona batafise ihiganwa biratuma birafise ikintu byonona gose mu gwiseru kiragihugu iryo higanwa naryo rikaba ryahagaze kubera ikiza cha corona ariko mu Rwanda bariko baragerageza kuraba uko vyogenda kose kugira ihiganwa amahiganwa mbere kiretse mu mpira gusa n'ahandi bashobora gutangura bakine kugira abantu batangure kujya ku kibuga gukina uwo mupira no kuvuga ruko rero ugo rukino rw'Amavubi n'urukino rutoroshe cyane abakinyi bafise bakina hanze y'u Rwanda si benshi kandi ntibakina mu mahiganwa akomeye kuko muri kino gihe iyo nk'ubudafise nk'ihiganwa rikomeye mu gihugu udafise ihiganwa ariko raba mu gihugu ukaba ufise abakinyi hanze benshi ucufata ugahamagara abakinyi bo hanze akaba baza kugufasha ariko siko biri mu Rwanda kuko abakinyi basanzwe bakina hanze y'u Rwanda si benshi kandi n'abahari usanga badakina mu bikomeye akomeye aho nk'abakinyi tubona bakina hanze bitwa ko bakina hariho Medi Kagere muri Simba hakaba baruna muri Yanga naho nadakina misi yose hakaba abandi bakinyi atari ikirengo giye kuraba mu migwi basanzwe barimwo ariko muhira byose birashoboka Mozambique ugasanga barayitsinze hanyuma amahigwe yo kujya gukina igikombe cy'Afrika akaba ariko araza nk'uko bahora muri Shan byose bikaba biko biratera abizi imbere ikindi gishaka gufasha u Rwanda nuko muri bajya bakinyi bo muri Shan benshi muri bo ibice bishinga 99% bari mu gweserukira gihugu baramenyeranye n'utuntu twugororera ko gusa kuri aba bashasha babaje kwinjiramwo ariko tutibaje kubatakaje n'umusatirizi wabagendera ko umukinyi wabo yari kisigenda mbere muri Shan akaba yaramaze kuvunika kuvunika rero umuri kino gihe akaba atari kumwe n'abandi bakinyi Jacques Tuyisenge rero nako nyene kaba ari gihombo ku mugeserukira gihugu uwu Rwanda urundi rukino rwo bazokina gwa nyuma n'urukino rutoroshe na gatoya kuko baza bahura na Cameroon iri muhiri wabo kandi Cameroon iri kwitegura kwakiriza inkino ishaka kwereka abakunzi uko atagisigaye byose bishoboka ikaba rero gutsindira Cameroon muhira muri kino gihe cyaka kwakira icyo gikombe bitazaba byoroshye na gatoya ari naco gituma u Rwanda ruteza gukora ibishoboka byose kugira gwikure ko Mozambique hanyuma ibisigaye basigare baraharura ingene abandi babigenjeje
umutima wanjye terera mu wawe nkaburime munyigiye kure yo
nanje nitushaka
tutanduki rero amakuru y'Iburayi duhere muri Ligue des Champions ku munsi weje ari inkino zikomakomeye umugwi wa Real Madrid watsindiye Atalanta yo mu Bubiligi yo muri mu Butaliyano igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere Real izoba yakira uwo mugwi wa Atalanta iwakirira muhiri wabo nta wizi rero gitsindo kimwe ku busa si cinshi nabandi bashaka kugitsinda Real iracafiza akazi naho mwumva yatsindiye hanze Uwundi mugwi uzokina ni Man City izoba yakira umugwi wa Mönchengladbach umugwi rero wa Man City ufise amahirwe yo kuja mu gice ca kane gishiri ca nyuma kuko mu rukino rwa mbere watsindiye Mönchengladbach iwabo ibitsindo bibiri ku busa mukumva yuko rero Man City yamaze gukora akazi katari gato kandi tuzi ko ari umugwi ukomeye cyane muri kino gihe Bayern Dominique yoyo twovuga yuko akazi gakomeye yamaze gukora mu gutsinda Lazio Roma ibitsindo bine kuri kimwe murumva yuko kugira Lazio ikarifye nuko itsindira Bayern Dominique muhira ibitsindo birenga bitatu kuko Bayern yari yakeneye Lazio ihatsindira ibitsindo bine n'imiburi buri nuko Lazio za kwatsinda ibitsindo bitari munsi ya bitatu bikaba bine ku bindi ariko aho naho Bayern ni hezika komeza ko yatsindiye bine hanze murumva Lazio Roma ikeneye ibitsindo bitari munsi ya bine murumva ko ari akazi katoroshe imbere yo mu gutuzi ugutsinze bika nk'ivyo bine nyene muhiri wabo hoho Lazio Roma ahubwo yoza yagavye murumva yuko atakirahera mugabo Man Bayern Dominic biraboneka yuko ibice 80% kwijana mbere binarenga iri mu gice ca kane gishiri ca nyuma nkabibutsa ko ariyo ifite igikombe ca Ligue des Champions hanyuma Chelsea yatsinze Atletico de Madrid yisanze muhiri gitsindo kimwe ku busa si cinshi cyane na Atletico cha kugitsinda mu bintu gasubira buti muri ugo rukino nk'uko navuze ukino rwa Real Madrid nta na kimwe kiraba kirekana neza umugwi ushaka gutahukana insinzi ushaka kujya mu cece ca kane gishiri ca nyuma ariko Man City na Bayern biraboneka yuko ukuguru kumwe ari guhagaze uno munsi
Oh yeah, wine for daddy, go down low. Give me that thing, baby, give me some more. Oh yeah, wine for daddy, go down low. Give me that thing, baby, give me some more. I do just want to eat it, yeah. I don't want him. Original. Mi shoti ya takira. Umoze ona zumbira muri medula, baby. Ukenge unga takara. Ukusha kukusha kuka kontrola.
Reka rero tujye mu mahiganwa naho tubabwire ingene byagenze muri no mpera zino ndwi umugwi wa Reims mu gihugu cy'u Faransa wanganije na Lyon igitsindo kimwe ku kindi Saint Etienne itsindira Angers muhiri igitsindo kimwe ku busa Marseille irahira umugwi wa Brest mu kutsindira igitsindo bitatu kuri kimwe insinzi zibiri za Saint Paul kuvageze muri uwo mugwi umugwi wa Nîmes wanganije na Montpellier kimwe ku kindi Lorient inganya na Nice kandi kimwe ku kindi yindi miganganije ni Lens na Metz bitsindo bibiri kuri bibiri umugwi wa Dijon utsindirwa muhira na Bordeaux bitatu kuri kimwe Rennes itsinda Strasbourg kimwe ku busa Monaco na Lille ubusa ku bundi Paris Saint-Germain mukabari ya maramare ku kibuga cyayo itsinzwe n'umugwi wa Nantes ibitsindo bibiri kuri kimwe muri ugo rukino rero habaye ibintu bidasanzweho directeur sportif wo mugwi yahamagaye mu menyereza amubwira ati sohora Di Maria n'ingoga kubera hari ingorane zabaye Di Maria rero bari bamuteye muhiriwe abasuma bari baje kumwiba hanyuma Di Maria rero baramurekura hageza kuba 30 yirukanka kuraba inyene vyifashe muri iryo joro nyene niho na Makiots yamenya ko nawe nyene se wiwe na mama wiwe nabo nyene batewe n'abasuma mwumva ko abasuma umugwi wa Paris Saint-Germain bari bawiharije kuri uno mu w'Imana ugo rukino rero Paris Saint-Germain ikaba yaramaramaye cyane gose gutsindwa no mugwa Nantes mu kwanza cha 19 hanyuma Paris mbere ikaba yaranhatakarije byinshi kuko iramo kitsinzo ugo rukino yaci fata ikibanza cha mbere ariko nkuko tugomba tubabwire ubuyibere mu kwanza cha gatatu ikaba imbere hari Lille ya mbere 33 Paris Saint-Germain ya kabiri 60 Lyon 63 ni ya gatatu Monaco 56 umugwa Marseille kwagira 45 kamwanya na Lens ya gatandatu no kuvuga ko imigwi itatu mu France kina Ligue des Champions umugwi wa kane wa gatanu zikakina Ligue Europa
Simba simbira ko umujyo muyinga kumako mama matato
Oh yeah, mama no.
Oh yeah, wine for daddy, go down low. Give me that thing, baby, give me some more. Oh yeah, wine for daddy, go down low. Give me that thing, baby, give me some more.
Mwudagi bara kinye kundugia minangiri na katanu umugwa Osburg wa tinze mwancha grabachi usinda bitatu kuri chimwe mwancha grabachi ni mizo gendera umugwa Man City Osburg wa tinze shakinol fibi usinda bitanu kubusa Veda Brem usinda kwa mhena Bayern Dominic bitatu kuri chimwe Inyo do Berlin usinda Kolonye bili kuri chimwe Mayans usinda Fribourg chimwe kubusa Dortmund usinda Taberni bili kubusa Leverkusen usinda kwa mhena na Eintracht Belfeld bili kuri chimwe Rasbig na Eintracht Frankfurt ziranganya chimwe kuchindi Stuttgart usinda Hoffenheim bili kubusa Umugwirero wa Bayern Dominic utangwe kujimbere kubera Rasbig yanganije Bayern Dominic mu kibanza ca mbere amata 58 hakakurikira Rasbig ya kabiri 58 umugwa wa Wolfsburg ufite 43 Eintracht Frankfurt 48 Dortmund mu kibanza ca 5 na amata 42
Ibaza ko yo kwemera erega buryo ngayibaga apo umistari genda baga aso namurashaki bagira
Mubutariano naho umugwi wa Lazio Roma watsinze Crotone bitatu kuri bibiri Atalanta itsinda Spezia bitatu kuri kimwe umugwi wa Sassuolo utsinda Las Verona bitatu kuri bibiri Fiorentina itsinda Benevento bine kuri kimwe Genoa inganya na Udinese kimwe ku kindi Bologna irahira Sampdoria bitatu kuri kimwe Torino itsinda Gamera na Inter de Milan itsinda bibiri kuri kimwe umugwi wa Parme ukawatsinze Roma bibiri ku busa Cagliari itsindirwa mpera na Juventus dotiri itsinda bitatu kuri kubusa itsinda bitatu kuri kimwe byose byasindwa na Cristiano Ronaldo nayo Milase ku kibuga cyayo ikaba yarahatsindiwe itsindirwa no mugwi wa Naples itsindo kimwe kubusa icitakaza mbere ibintu byinshi gose mu bijyanye nuko amanota sombana kuko Milase muri kino gihe Juventus irayititirije mu gihe Inter de Milan ikiri ya 65 Milase ni ya 56 hanyuma Juventus ikagira 55 murumva yuko Milan siko yatakaza bwose amanota hagati yayo na Juventus kandi nota rimwe gusa ariko mu gwa Inter de Milan uracasumbya Juventus ya gatatu amanota 10 byerekana yuko higanwa y'uno mwaka kuri twara bitoroshe ariko kuko bavuye muri Ligue des Champions bishaka kubafasha ugasanga nta nkino nyinshi bagize ugasanga Inter de Milan yo kibandanya iteye ikibazo ariko amanota 10 mu migwi ikomakomeye baboneka ko hariho intambwe ikiri nini cyane kugira abashobora kubashikira mu gihugu cha Espagne naho nyene harabankino zo ku ndugu ya 27 umugwa Levante kwatsinze Valence kimwe ku busa Deportivo Alaves na Cadix zinganya kimwe ku kindi Real Madrid itsinda Elche isindo biri kuri kimwe ikaguma yitwaza na cyane cyane mu satirizi wabo Karim Benzema akabariwe afashe mu mugongo cyane gose Real Madrid iyo adahari biraheza bikaboneka Osasuna yanganije na Valladolid busa ku bundi Hetafe na Atletico Madrid busa ku bundi Atletico Madrid yogaba kuko yipira tamanota menshi Celta Vigo na Athletic Bilbao busa ku bundi Granada itsinda Real Sociedad kimwe ku busa Villarreal itsindira muhira Eibar bitatu kuri kimwe FC Sevilla itsinda Betis muri rya rwarukino rw'imigwi isangiye igisagara kimwe ku busa Barcelona nayo uno munsi sayine y'ijoro ikina n'umugwi wa Huesca muri iryo higanwa rero Atletico de Madrid iri mu kibanza cya mbere kifise amanota 63 Real Madrid ifise 57 n'iya kabiri Barcelona iza gukina uno munsi itsinze ikigira 59 hakazaba hasigaye amanota 4 hagati ya Atletico de Madrid na Barcelona igihe Barcelona yari mukitsinze mwumva ko amanota atari menshi cyane mu higanwa rigisigaje inkino nyinshi kuko bageze ku ndwi ya 27 hakaba hasigaye inkino 11 kugira higanwa rihere murumva ko amanota 33 Real Madrid Atletico Madrid ntiyose yabwose ngo igikombe iragifise haba namba kuko Barcelona igatsinda uwo munsi izo biko yagera cyane hazo hasigaye amanota 4 gusa murumva yuko iryo higanwa atahoriraja Sevilla ni ya 4 ifite 51 Real Sociedad ikaba ya 5 ikagira 45 tubandanize tudatevye mu gihugu ca c'Ubwongereza Newcastle United yanganije na Aston Villa kimwe ku kindi Leeds United inganya na Chelsea ubusa ku bundi Chelsea kabitara tsindwa na rimwe kuva Lampard yirukanywe Crystal Palace itsinda West Brom Albion kimwe ku busa umugwa Burnley watsinze Everton muhira itsindo biri kuri kimwe Fulham yakina na Man City bitatu Fulham ubusa Man City no mu gukomeye cyane muri kino gihe. Brighton yatsinze Southampton 2-1, Leicester itsinda ibitsindo 5 ku busumugwa Sheffield United, harimo ibitsindo 3 vya Igalo umunya murantunga murantunga vya Inacho asanzwe akina mu mugwi wa Leicester no mu mugwi seruka gihugu wa Nigeria, niwe yatsinze mu bitsindo 3. Hanyuma Arsenal nayo ikina na Tottenham rukino rukomeye cyane, aho umukinyi Ramera yatsinze igitsindo kirimo ubuhinga bwinshi cyane hagatiwe n'abakinyi bashika 3. Igitsindo ngongeza ko ravuga ko bishobora kuba icambere uno mwaka, uravye ubuhinga yagitsindanye n'abantu bari imbere yiwe. Ariko Arsenal ntiyatebye kugombora, ikaba yatahukanye mbere insinzi y'ibitsindo 2-1. Wari umunezero ntangere rero harianya ibwo mu Bwongereza i Londres, kona umugwi wa Arsenal ashaka gutsinda umugwi wa Tottenham wa Jose Mourinho. Manchester United nayo nyene yaratsinze naho bitari byoroshye igitsindo kimwe ku busa. Uno munsi Wolverhampton yakira Liverpool, Liverpool ntawe ubizi ko ishobora kubyukiranya igashobora kuduga mu rutonde rw'inyene migwi ikurikirana, kuko muri kino gihe tuyisanga kure cyane mu kibanza 18 ibintu bitabereye muri uwo mugwi. Mu rwa mbere rero ni Man City ifise 71, Manchester United 57 ifise amanota 56 acamo amanota 11, umugwi wa Leicester ukagira 56, Chelsea 52. Nuko rero murumva ko ugiye kuraba umugwi wa Manchester City uracara imbere cyane usumvya umugwi wa Manchester United amanota 11 na amanota menshi cyane. Tunyarukire naho muri handball mu bihugu vyo kwisi, imigwi 12 izoserukira isi mu nkino za Jeux Olympiques yose iramaze kumenyekana. Tukababwira yuko ari Ubuyapani nibwo buzotunganya izo nkino, harimwo Denmark ariyo yatwaye igikombe c'isi, harimwo Espagne yatwaye igikombe ca Buraya, harimwo Misiri yatwaye igikombe ca Afrika, harimwo Argentina yatwaye igikombe ca Real mu manuko bwa Amerika, harimwo umugwi wa Bahrain watwaye igikombe hariya muri Aziya, hakabamo rero Norvège na Brazil, France, Portugal, Allemagne na Suède zarinze guca mu majonjora kugira ziyongere kuri ibyo bihugu bindi. Ibyo bihugu 12 nivyo bizoba muri handball mu nkino za Jeux Olympiques zizobera i Tokyo. Turangirize muri Leta Zunze Amerika muri basketball mu nkino zamaze kurangira, aho Miami Heat yatsinze umugwa wa Orlando Magic 92, Philadelphia itsinda San Antonio Spurs 38-99, murumva ko babasumbije cyane. Atlanta yatsinze Cleveland Cavaliers 182, Houston Rockets itsindirwa muhira na Boston Celtics 138-107, Minnesota yatsinze Portland 118-112, Chicago Bulls itsinda umugwi wa Toronto ku manota 118-95, nayo New Orleans Pelicans ikaba yatsinze umugwi wa Los Angeles Clippers ku manota 133-115. Murakoze rero bakunzi ba kino kiganiro c'inkino, mwari kubona Desiré Tunyimana kuri miko Inosa kubw'Imana muhinga bw'ivyuma. Turabashimiye cyane kuba mwabaye benshi kudukurikira mugumana n'ibiganiro vya radio Nzamba agateka kaga.
Ingino kwira jo Nzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.